Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu ni isaha 11 zo mu gitondo mu Burundi mu Rwanda. Juti mwese mu duteze amatwi mwamutse neza muri kumwe na Frederic Mundikije ateramije ibiganiro by'umunsi ku wa gatandatu. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza mwese nshuti mu duteze amatwi ne Eugenia Mukankusa basuhuza nige ubagezaho amakuru. Abaminisitiri bo mu bihugu 12 by'umuryango w'ibihugu bikize kuri peteroli OPEP mu magambo ahinnye y'Igifaransa bateraniye i Vienne muri Autriche. Ejo kuwa gatanu bafashe icyemezo cyo kutagabanya peteroli bacukura buri munsi kugira ngo bazamure ibiciro. Icyo cyemezo kije mu gihe peteroli nyinshi yacukuwe yatumye ibiciro ku masoko mpuzamahanga bigwa biva ku madolari ijana hakagunguru bigera hafi ku madolari 40 muri uyu mwaka n'igice ushize. Muri aya mezi 18 ashize igiciro cya peteroli kituye hasi ho byibura 60%. Kuba harimo gucukurwa peteroli nyinshi birasa n'ibiziyongera mu gihe Irani irimo kuva mu bihano yari yafatiwe mu rwego mpuzamahanga byayihaga igipimo itagomba kurenza ku bijyanye na peteroli icuruza mu mahanga. Kuri uyu wa gatanu kandi Indonesia nayo yinjiye muri uwo muryango w'ibihugu bicukura peteroli biyigemura hanze biba 13. Ubushinwa bwiyemeje guha ibihugu bya Afurika hakayabo ka miliyari 60 z'amadolari y'imfashanyo n'inguzanyo arimo miliyari 5 Ubushinwa butazasabaho inyungu. Perezida Xi Jinping yabitangaje ejo kwa gatanu i Johannesburg muri Afurika y'Epfo mu nama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Ubushinwa. Perezida Xi yasobanuye ko igihugu cye kitazashora imari mu bikorwa remezo ubuhinzi no kurwanya ubukene muri Afurika. Cyakora kubwe Afurika ni yabeneyo ibibazo byayo bigomba gukemurwa n'abaturage bayo ubwabo. Ubushinwa rero ngo ntibuzigera bwivanga mu bibazo bya politiki bya Afurika. Ubushinwa bumaze kuba igihugu cya mbere ku isi gihahirana na Afurika. Mu mwaka 2014 imari ituruka cyangwa se ijya mu mpande zombi yari imaze kurenga amadolari miliyari 220. Inteko Ishinga Amategeko y'Ubudage yatoye yemeza kohereza igisirikari cyabo gutera inkunga andi mahanga mu ntambara bahanganyemo na Eta Islamike muri Siriya. Ubudage bubikoze busubiza Ubufaransa bwari bwasabye inkunga nyuma y'igitero cyahitanye abantu 130 i Paris mu kwezi gushize. Abadepite 145% batoye ejo kuwa gatanu bemeza iyo nkunga irimo indege n'ubwato bya gisirikare n'intambara n'abasirikare bagera ku 200. Indege z'intambara z'Ubudage ariko ntizizinjira mu rugaga rurimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa cyangwa se ngo zifatanye n'Uburusiya kurasa kuri Leta Islamike muri Siriya. Kuturi garutse hinaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatanu abakozi bo kuri televiziyo n'abanyamakuru bemerewe kwinjira mu nzu y'abakekwaho kuba bararashe muri California nyuma y'uko nyir'inzu bari bacumbitsemo afunguriye abanyamakuru. Babashize rero kwihera ijisho ibiri muri iyo nzu harimo amafoto n'ibikinisho by'umwana n'ibindi hagishakishwa ikintu cyose cyatuma bamenya icyatumye umugabo n'umugore we barasa aho abantu bari bateraniye mu munsi mukuru i San Bernardino muri California bakica abantu 14. Uwari ucumbikiye abo bakekwa ejo kuwa gatanu yafunguriye abanyamakuru barenga 100 igihe cy'isaha n'igice nabareka bakoresha ubusitani bw'imbere y'inzu batanga amakuru. Haragaragaye rero n'urutonde polisi yasize ruriho ibintu ivuga ko yatwaye. Abagenzacyaha ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko cyari igikorwa cy'iterabwoba kubera ibimenyetso byerekana ukuntu cyateguwe ku buryo burambuye. Igitero cyagabwe ejo bundi kwa gatanu n'umugabo Siyede Rizwane Farouk n'umugore we Tashfin Malik bose b'abayisilamu.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije makuru Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira kiganiro gitegurwa n'urwaruka ruri mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Kurandurana n'imizi ingwara y'ubukangwe ku kibondo ni hangiro nyamukuru mu bihugu byose byo ku isi. Kubw'ibyo OMS ishami rya ONU gitahamagara y'abantu ku isi byasabye amareta harimo n'u Burundi kongera urucanco rushasha ruyikinga mu kirangaminsi cizihabwa abana. Ukumenya ivyiyumviro by'abanyagihugu n'abaganga imbere y'itanguzwa ry'urucanco rushasha ni kimwe mu byemeza ko rushobora guhurumbirwa cyane. Ivyo rero byoca mu mahimiriza hamwe no gushiraho ubujyo bwizigiwe bwo guhanahana inkuru ku banyagihugu. Abo nabo bibafasha kudatwagwa nyabahururu n'amajambo avuga n'ab'urucanco nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha. Ingaruka zimwe zimwe zirashobora kwibonekeza ku magara y'umwana aronse urucanco rushasha bwo gukinga ubukangwe. Aha twovuga nko kugumarira hamwe n'ubushuhe harimo no kubyimba aho yarutewe nk'uko bivugwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu. Naho biruko UNICEF ivuga ko mu gihe umubyeyi abonye mwene ibyo bimenyetso bitomutera ubwoba kuko bihera aha umuti ugabanya ububabare nka paracetamol. Muri rusangi itanguzwa ry'urucanco rushasha ryategerezwa isunga uko imibereho y'abantu yifashe mu burere baherereyemwo. Aho twovuga nk'ibibazo bihanze amareta ari nabyo bifasha kumenya uburyo bukenewe kugira ngo ico gikorwa kiranguke neza nk'uko bihanurwa na OMS ishami rya ONU gitahamagara y'abantu ku isi. Mukamenya ko amashirahamwe nka Gavi Alliance, UNICEF, OMS n'umugambi mpuzamakungu wo kurandurana n'imizi ingwara y'ubukangwe IMF yagiye hamwe mu gutanga uburyo kugira amareta arushirize kurandurana n'imizi iyo ngwara. Tumenyeshe ko inama mpuzamakungu ku by'amagara y'abantu yemeje ishigwa ku rutonde ry'ugo rucanco rushasha muri rusama umwaka w'2013. Igihugu ca Nepal nico carutanze ubwa mbere mu gukingira ibibondo byago itariki 18 Nyakanga mu mwaka w'2014 nk'uko umugambi ukurikirana ibijanye n'incanco Gavi ubimenyesha. Nk'uko muriko muravyumva mu kiganiro kiracu no munsi turabira hamwe ibijanye n'ishigwa ku rutonde ry'ugo chancho rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe. Kuri mikro muri kumwe na jewe ina mahoro Raisa Liliana. Kiganiro cyacu nyezina umviriza ibyimbiro by'ugwaruka rutandukanye bwo muri zone ya Kinama muri komine ya Ntahangwa. Kuri mikroyijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira abavyeyi batahure gusumba ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abantu bose bitabira kuko nta muntu ashobora kugaya ikintu atazi ico kivamo.
Umugabo abonye umugore we ari sindabinezo ashobye kumuhimiriza kubera umwana we bamushyingiye.
Turakeneye ko natwe muzamu ratwigisha kugira ngo natwe ntizotugore nitwagera mu ibyo bigero nabo bagezemo.
Abaremesha ke yago bakabeshi bakwiragira mu mitumba yose bakabyigisha ababyeyi batabizi.
Hagiye bari abantu benshi ku masoko mu ishengero abapasiteri bakabicishamo ababyeyi bakabyumva kuko hari ababipinga bavuga ko ari bya Satani.
Nuko bokwirukira kwa muganga gufata ugo rucanco kandi bagakurikiza n'amategeko ya muganga uko bikwiriye uko yababwiye.
Ni inyigisho abavyeyi bahabwa n'abavuzi ziratuma batahura ataka ngonongono basigaranye kubijanye n'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe. Inkuru dukura mu gihugu ca Maroc zimenyesha ko inyifato nk'iyo y'abavuzi yatumye abavyeyi baho bahurumbira urwo rucanco. UNICEF ishami rya ONU ryitaye neza y'ibibondo ku isi ryemeza ko mu gihe umwana wese akwije amezi atatu n'igice aruronkejwe atazoba kigize ubumuga. Ico twomenya ataronkejwe urwo rucanco ashobora guhura n'ingaruka z'ingwara y'ubukangwe naho yoba amaze kugera mu bigero. Ku bw'ivyo abavyeyi bakwiye gufata nka nkama ikiranga misi c'incanco z'ikibondo ciwe nk'uko bihanurwa n'umugambi ujejwe incanco mu Burundi PEV mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kizaruhonyanganda sida. Reka duhe ijambo mugenzanje Alain Ivirankunda aduhe inkuru yadutohoreje ku bijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe mu makomini atandukanye y'igisagara ca Bujumbura.
Ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukingira ibibondo ingwara y'ubukangwe abavyeyi baragitabiriye nkuko twavyiboneye mu mazone ya Kinama, Buyenzi na Kamenge bajyakiriye neza. Ukwirinda ibihuha kuri mu vyatumye bagwitabira. Ange Nduwimana umuvyeyi w'abana batatu aba muri zone Kinama quartier Muramvya atwiganira ko atakurikije amabwire yuko umwana adahwa mu gihe arutewe. Uruhara rw'abagabo ni ntangere mu guhimiriza abakenyezi babo kudata isango ryo gutwara ibibondo kuronswa urucanco rushasha rw'ubukangwe. Akarorero ni Diomedi bumwe afise imvyaro zitatu aba muri quartier Bubanza yo muri zone Kinama yemeza ko ari we yibukije uwo bubakanye kunyarukana ikibondo kwivuriro. Amahimiriza yo gusanga abanyagihugu mu mihana ningira kamaro mukubahura abavyeyi gucancisha abana babo. Annonciate Manirambona numwe mu bavyeyi twaganiriye.
Je natawukiwe kubera nka kera basi dufate nko mu misi ya hera nta bintu byinshi byari bihare byo kuzabarigisha ku makaritsiye.
Naho biruko hariho abavyeyi bavuga ko inyigisho z'urucanco rushasha gurushinge zitabanyuze bikwiye. Maria Diane Manirambona abivuga fatiye ko aho aherereye muri mirango ya kabiri ya zone Kamenge bahawe inyigisho umunsi umwe. Ishaka ryoranga abavyeyi mu kwijukira kumenya ibijanye n'ugo rucanco. Albert Bigirimana arongoye ivuriro rya leta ryo mu Kamenge abahanura ko utararutegera yonyarukira ku ivuriro rimwegereye agasaba impanuro zihagije. Kaba nkako buri mu gitondo inyigisho ntungamagara zitangwa ibijanye n'icanco ntibisigara inyuma. Gushika ubu haracariho abavyeyi bavuga ko batazi icarico urucanco rushasha rukinga ubukangwe. Tumvirize uyu muvyeyi Antoinette Ndayirorere.
Oya je nako naribombe
n'ugambere rwumva
kwa mbere narinda kumvise kobera sinari bwaze ngo ndavyumve muri no minsi yano kwa muganga.
Tumenyeshe ko urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe rutangwa biciye mu rushinge rutaje rusubirira ugwamamagwa hahora. Mu mugambi w'igihugu urabivye incanco mu Burundi Peve bamenyesha ko izo canco uko ari zibiri umwana zironswa icarimwe. Ivyo bikazotuma umubiri w'umwana ugira ubukomezi budasanzwe bwo kugwanya ubukangwe nk'uko indongozi z'uyo mugambi Peve zibandanya zibimenyesha. Inyifato zimwe zimwe zirakenewe mukongerereza ingufu mu bijanye no gukinga ingwara y'ubukangwe. Aha twovuga nko konsa umwana neza gushika ku meza atandatu hamwe no kugira isuku rikwiye nko gukaraba n'isabuni imbere yo kumugaburira. Ku ruhande rw'abavyeyi bamaze gucandagisha abana ni vyiza ko uwo ruteye ingaruka yonyarukira ku ivuriro. Arbe Bigirimana arongoye ivuriro rito rya Kamenge atera kamavuga ati
akamu no batera kubijanye n'urucanco rw'ubukangwe ta kibazo na kimwe urucanco jo kubatera naho arushinge abana bararira umwanya muto hanyuma abaje gutwitura tubahereze inkuru.
Inyigisho zahawe abaganga n'abaforoma zarabafashije gutahukirwa inyifato zijanye n'itangwa ry'urucanco rushasha rukingira abana ingwara y'ubukangwe. Albert Bigirimana arongoye ivuriro rito rya leta rya Kamenge avuga ko zabafashije kwishura ku makenga abavyeyi bafise kubijanye n'ugo rucanco naho biruko icifuzo c'abaforoma batandukanye twaganiriye nuko inyigisho zijanye n'icanco zohozwa ko ishigwa ku rutonde ry'ugo rucanco rirashimisha abavyeyi. Sylvane Sibomana afise abana babiri aba muri zone Kamenge aratuyagira
nkwiza urumva ko gwaje gukora hingwara kugira umwana kure yamerewe neza.
Tumenyeshe ko urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe umwana rutegwa agiye guhabwa izo yategerezwa kuronka ku mezi atatu n'igice.
Gushikuno munsi urucanco gwa mama nigo gonyene gwahora rukoreshwa mu Burundi mu gukinga ubukangwe. Tumenyeshe ku mwana amaze kumugazwa n'ubukangwe adashobora kuvugwa ngo akire naho yokwitura abaganga nkuko umugambi ujejwe incanco mu Burundi PEV mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bivuga. Naho biruko ikibondo gifise ibimenyetso vy'ingwara y'ubukangwe conyarukanwa kwa muganga kugira suzumwe nkuko ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS bihanura. Kugira ngo twumve neza ibijanye nishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe, umviriza ikiyago twagiranye n'icegera cy'urongoye umugambi w'igihugu jejwe incanco mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, muganga Isaac Matene aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Isaac Matene ndabaramukije.
Amahoro.
Hari abavyeyi bavuga yuko inyigisho z'urucanco zitabashikira bikwiye mukivuga kwiki?
Birashoboka ko urabona n'urucanco dutanguje, turatunganya inyigisho bwa mbere tukaziha abaganga bajejwe uburere bw'ubuvuzi, ubugira kabiri tukaziha abaganga bajejwe amavuriro mato mato, ikindi tubandanya nk'ubuca dutangura gukurikirana kugira ngo turabe ko ibyo twabigishije ko barimo barabishira mu ngiro kugira ngo turabe urucanco ko rurimo ratangwa nk'uko byategekanijwe.
Abavyeyi bamwe bamwe baravuga yuko urucanco rutera ingaruka abo mubaho umuco uhe ico kibazo.
Nukuri twagiye tubahumurize kuko ugo rucanco VPI rushitse mu Burundi rwarashitse no mu bindi bihugu. Bari n'igihe bishika ugasangana ibihuha. Mugabo turabyizeye nk'uko ari urucanco rumaze kuja mu bihugu byinshi angaruka mbi rufise ku mwana uyu canyuriye.
Mbega ni kuki mwatevye kuzana ugo rucanco rushasha?
Novuga yuko tutatevye cyane 2018 ingwara izo yamaze gusezererwa ku isi. Iyo rero OMS igiye hamwe n'abandi bakavuga ati dutanguze iki, natwebwe twaciye tuja hamwe turaja muri uwo mugambi. Ni ikintu cyo kwishimira ko iyo ducanze mu Burundi bikamera neza n'abari ruhande yacu nabo nyine biraborohera kuko ntawe twanduza nkuko nawe twe atanu twanduze.
Muganga Isaac Matene ndabakenguruki.
Murakoze namwe.
Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara. Ikiganiro ari kiracijwe rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kunonswa insiguro. Muganga Anita Munyana turi kumwe kugira abishure. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Ega ugoru chancho kugira baruhere zabana. Bila sabayu ko azaya afunguye.
Na azaya afunguye, nibibuza yu ugoru chancho arurongo.
Mbaza ndakwishura.
None iyo umuvyeyi adakurikira izo ncanje akaba yaramucandagije kugeza kuri amezi 9 munyuma hari inkurikizi cha
arinza shika ku mezi 9 yaragiye ku mavuriro ntankenka yuko gwa rucanje rw'ubukango rugize na mama aba yaruronse gushaka kuri uyu munota
mbaza ndakwishura
ingwara ubuye ni nyinshi none ubwo rucanje ruzoshobora
uru rushinge rushasha rw'ubukango uzokingira ingwara y'ubukangwe ni kubitahura neza ariko no kumenya yuko za ntonde zose z'incancu umwana dishishikara kandi muvyaye kitwararika yuko izo ncancu azironse ni ntango y'ukukingira amagara y'umwana wawe ubu no muri kazoza kiwe
Shishikara gumwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nane kubera iki baguma babihimiriza cyane tagi hari kibazo na kimwe kibamo
ikibazo coco nicobura umwana ndakingiwe ni umwana uba wisha amagara yiwe barinze babikora nuko baba babonye yuko iyo ngwara naka canke naka ishobora kuba ikibazo mu gihugu cyose rero bavyeyi mwitwararike incancu kuko nizo kazoza kamagara meze y'abana banyu kuko umwana ameze neza n'umuryango mera neza
mbaza ndakwishura
nubwo rucancu dushasha bw'ubukangwe bararuha umwana arenze umwaka umwe
oya umwana arenze umwaka umwe ntaronse ugo rucancu kuko aba yaronse zanzindi zine za mbere zigizwe na mama ariko baramutse bikenewe ubushikiranganje bakabona yuko ari inkenegwa bazoheza bahimirize hama bavyeyi mwese mu bwitabe kuko ikuneza y'ibondo vyanyu
mbaza ndakwishura
Mbega none ugo rucancho baruha abana bafise imyaka ingahe gushika kuringa
barutanga ku meza 3 n'igice ariko bariko baritegura yuko mu myaka iri imbere ugo rucancho rw'ubukanga rugizwe na mama ruheza rukava mu nzira bagakoresha urucancho rw'inshinge gusa
Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
korushinge kumukango rutsozishikira ryari ngaha
Ego gorushinge gwarabashikiri itariki 16 z'ukwezi kwa 11 umufasa n'umukuru w'igihugu yagiye gutanguza icese ugo rucanco rw'ubukangwe rugize n'urushinge mu ntara ya Muramvya muri komine ya Kiganda rero nankeka yuko ubu mu mavuriro atandukanye ugo rushinge gwaramaze gushika kandi abana bameze 3.5 baruronsa ukuri kwamye
mbaza ndakwishura
gorushinge barebe medizo bajyari ukangwe ruzo bajyari nangaruka bizotera ubwati umuntu umwana ashobora gushuha iki
oya ariko no kumenya hajya gwatewe umwana arashobora kugira akavyimba rero bavyeyi ntimugakoreka ngo mugoma kukanyiganyiza mu kazimagize mukareke ko nyene kariheza buhoro buhoro hama nikindi no kumenya ko mu minsi ya mbere umwana atonekera iyo tako
mbaza ndakwishura
ugo rucancho goteri nzara gute je nibaza kutoteri nzara umwana
oya ugo rucancho rushasha ntanzara rutera ububabare ahubwo kuko nurushinge batera mu ruhu bagacumita umwana akababara cyane
Thank you.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza karirimbo inshuti n'amagara. Banywanyi bacu Eric abaha ni Bujumbura yatwandikiye avuga ati ko jewe mfise ibimeme ku birenge kandi ntakunda gonyoza ibirenge mu mazi byo babitegwa niki. Muganga Anita Munyana twishurira uno munywanyi wacu.
Eric, erega ibimeme ntibitegwa nuko ziwiriza ibirenge mu mazi, nuko meya yuko ibimeme bitegwa n'udukoko tutabona n'amaso yacu bitwa des champignons dermatophytes. Kenshi ugasanga uto dukoko umuntu atwandura hajya giye muri piscine, muri sona canke ugiye koga, kuko turitembereza muri ivyo birere cane cane. Hama rero n'ikindi ni nk'iyo wirigwa wambaye ibirato bishushe cane gose, ugasanga umubiri wawe ntuhema bikwiriye n'amashesheti, ugasanga rero kaka champignon urakagendana muri wewe, bigatuma ari kibanza kibereye kugira ishobore gukura nayo nyene. Rero nico gituma abantu bakunda kwambara ibirato vyugaye babasaba kwitwararika kugira isuku ari by'ibirato, ari ya mashesheti, eka no kumaguru koga kabiri ku munsi bishobotse.
Wigiharo mu ntara ya Rutana abaza muganga ati je winyama yo mwitako inyuma iritunatuna nkababara cyane nk'iminota 5 none ngwaye iki. Muganga Anita Munyana twishurire prote nawe.
Prote mu kirimi cy'igifaransa bavita amakamp kandi ategwa na vyinshi. Urashobora kuba wahora winunura imitsi hamukamara imitsi wabihagaritse umunsi usubira uri kuratangura kumva bikwega kwega muri iyo nyama, cyangwa ugasanga urafukamye uri kurakora ikintu wahaguruka ukaza wumva cakinyama kiriko ngataye kigagutunatuna nk'iminota ingaha. Rero biramutse bishitse muri ubwo buryo uraheze ugatambuka buhoro buhoro ugenda urahakora kugira wa mutsi urekure. Bishitse rero bikaguma biba ni witura umuganga abisuzume bikenewe agutume ibipimo canke akwandikira imiti.
Turashimiye Eric na Prote hamwe n'abandi banywanyi batwandikiye tudashoboye kwishura. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti amavuta y'umugabo nayamuraye ko bikubwiye iki.
Burya urazi ukararutariye cyatucubwira uti ko naraye nzivye ntari ati mwa ntageje ngo reka nje ndabishirako warugi nusu yisahani nuzogisahani bakera bari bakomeye
bikubwiye iki.
Namavuta y'umugabo igituma bawuciye gute nukubera yuko utw'umugabo n'utwarari niho rarubuza ngo je nzorye ushima byo urafunguye
bikubwiye iki.
Nukuvuga yuko hari umuntu ashobora kukubwira ati ibi bintu jewe nzobiguhejo, nawe urashobora kumubwira ati hari gihe ejo tereho nzobandi cyangwa ntazoba nkiriho impandare ndabiriye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ishigwa ku rutonde ry'urucanco rushasha rukinga ingwara y'ubukangwe mu Burundi. Nshimiye Ala Eve Irankunda yamfashije gutororokanya amajwi, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise wese ico muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke mutunungikira ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kuri 79 90 93 90 canke kandi kuri 75 90 99 71 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana ina mahoro na hubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi baduteguriye ikiganiro kira mu kanya gatoyi cyane ku isaha 12 muratega amatwi ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kwa gatandatu nk'aya mango.
Mwaramutse neza dususuruke uyu munsi nagira ngo rwose mbasabe munyemerere maze turebere hamwe muri make ibirebana na album yagurishijwe cyane kurusha izindi zose mu mateka y'umuziki ku isi. Iyo album ni Thriller y'icyamamare Michael Jackson.
across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
Dususuruke adresse ni radio yacu @voanews.com. Iyo ni indirimbo Thriller yahaye izina album Thriller ya Michael Jackson. Iyi album Thriller yasohotse mu 1982. Ni album ya gatandatu ya Michael Jackson nyuma ya Got to Be There na Ben zo mu 1972, Music and Me yo mu 1973, Forever Michael yo mu 1975 na Off the Wall yasohotse mu 1979. Ku isi yose album Thriller yagurishijwe inshuro no kuvuga kopi miliyoni zirenga 120. Indirimbo ya mbere iri kuri iyi album Thriller yitwa Wanna Be Starting Something.
Stop it.
Ijwi ry'America turasusuruka. Album yaguzwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka. Thriller ya Michael Jackson yasohotse mu 1982. Ifite indirimbo 9. Michael Jackson yayikoranye na producteur w'icyamamare cyane Quincy Jones. Indirimbo ya kabiri kuri iyi album ni Baby Be Mine. Ikiganiro cy'umuziki dususuruke murumva radio Ijwi rya America. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira kuri album yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi zose mu mateka. Ni album Thriller ya Michael Jackson. Yagurishijwe inshuro cyangwa se kopi miliyoni zirenga 120. Indirimbo ya gatatu yo kuri album ni The Girl Is Mine. Michael Jackson yayiririmbanye n'ikindi cyamamare Paul McCartney wahoze mu itorero The Beatles.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. Just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you in. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
I'm not gonna fight about this, okay?
Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter.
I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
No.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke, turavuga kuri album yagurishijwe cyane ku isi mu mateka. Indirimbo ya kane ya album Thriller niyo ifite irizina Thriller. Twayumvise tugitangira iki kiganiro. Naho ya gatanu ni Beat It. Turasusuruka kwijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @voanews.com. Album yagurishijwe cyane ku isi kurusha izindi mu mateka y'isi, Thriller ya Michael Jackson yo mu 1982 kugeza ubu yagurishijwe kopi zirenga miliyoni 120. Indirimbo ya gatandatu ni Billie Jean, ya karindwi ni Human Nature, ya munani ni Pretty White, no kuvuga Pretty Young Thing, naho ya cyenda ari nayo ya nyuma ni The Lady in My Life. Maze rero mureke mbasigire iriya ya gatandatu, Billie Jean. Mugire wikendi nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.